Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves ni 19 metero 19 na metero 22. Mwadusanga ariko no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Mwiriwe neza nshuti, hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Federica Nkurikije. Ndaramukije nshuti mwese duteramanye. Inyuma y'ingingo ya leta ya Tanzania yo gutahukana ku nguvu impunzi zose z'abarundi bahungiye muri icyo gihugu, impunzi zozo zivuga ko zitarota zitahuka.
Twebwe nibatureke nkuko batwisaba turi abantu b'ibyangazi, twibereho amahoro kuko nabo bundutwara ku nguvu, tuzogumayo tuzoshika, hanyuma se tudangaza ibyo dufise twigire mu bindi bihugu.
Uwo numwe muri izo mpunzi z'abarundi uri mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Inkuru irambuye ni mukanya. Mbere yaho ingingo z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mu gihugu cya Nigeria abantu barenga 50 baranyurujwe mu gisagara cyo muri aruko bushira urengero.
Amerika irateganya kugabanya umubare w'abasirikare bayo muri Afghanistan, hasigareyo ibihumbi 800 na 600 igihe amasezerano yaba agezweho n'abataliban.
Mu gihugu cya Maroc abantu indwi bariko bararurira urukino rw'umupira w'amaguru barahitanywe n'umwuzure w'amazi wateye muri ico kibanza.
Minisitiri w'intebe mushya wa Sudani Abdalla Hamdok harasuzuma urutonde rw'abazaba bagize guverinoma nshya ihuriwemo n'abasirikare n'abasivili kuva Omar al-Bashir asezerewe ku butegetsi. Izo rero ni zimwe mu nkuru tugiye kubagezaho ku buryo burambuye mu mwanya. Mugume hafi ya radio yanyu.
Amakuru tuyataguriye mu gihugu cya Maroc, aho abantu indwi bariko bararurira urukino rw'umupira w'amaguru mu gisagara kiri mu bumanuko bw'igihugu bapfuye bahitanywe n'umwuzure w'amazi. Uyu mwuzure w'amazi waje icaduka wavuye ku ruzi rwarenze inkombe rukinjira muri ico kibanza c'inkino mu gisagara ca Tizet kiri mu ntara ya Tarundat, hari kwabera urukino rw'umupira w'amaguru rwo mu rwego rubayabaye. Abantu bariko araba urwo rukino baragerageje uburyo bwose bashoboye kugira ngo ntibatwarwe n'amazi. Abo aho bamwe muri bo buriye impome, abandi nabo bakaduga ku isunzu ry'amazu, ariko ntibyabujije ko abantu indwi barimwo umusore w'imyaka 17 bahasiga ubuzima. Televiziyo mu gihugu cya Maroc yari yatangaje ko ibihe byari gushobora kuba bibi mu ntara zitari nke zo muri icyo gihugu. Mu kwezi kw'indwi imvura y'isegenya yari yahitanye abantu 15 mu kwezi kw'indwi nk'uko twabivuze.
Mu karere k'Afurika kandi minisitiri w'intebe mushya wa Sudani kuri uyu wa kane yari mu biganiro bigamije gushyiraho guverinoma ya mbere kuva Omar al-Bashir akuye ku butegetsi. Minisitiri Abdalla Hamdok yari yitezweho hejo kwa gatatu gushyiraho abo yahisemo nyuma y'icyumweru arahiriye imirimo yo kuyobora inteko yigenga ihuriwemo n'abasivili hamwe n'abasirikare. Iyo nteko y'ubuyobozi bw'inzibacyuho y'imyaka 3 niyo izageza igihugu ku buyobozi bwa gisivili. Kuri wa kane Hamdok yavuze ko akirimo gusuzuma amazina y'abazaba bagize guverinoma. Kwa kabiri yemeje ko yabonye urutonde yashyikirijwe n'itsinda rya Forces for Freedom and Change FFC ryayobowe imyigaragambyo yamaze amezi hirwanya Bashir. Urutonde rwa FFC ruriho amazina 49 kuri ministeri 14. Hakurikirwa amasezerano minisitiri w'intebe agomba guhitamo umubare munini w'abaminisitiri. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wenyine niwe uzatoranywa n'abagize itsinda rya gisirikare riri ku buyobozi bwa Sudani. Gutinda gushyiraho guverinoma byateye igishyika kuri bamwe mu banyasudani.
Muri kamura bananya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Mu gihugu cya Nigeria abantu barenga 50 barimwo abagore bibungenze hamwe n'abana baranyurujwe igihe haba gitero ku gasagara ko mu buraruko bushira urengero bw'igihugu. Icyo gitero cyabereye mu gasagara kitwa Uruma ko mu ntara ya Katsina cyatanguye nijoro ryo ku munsi wa kabiri abapolisi bavuga ko abantu banyurujwe bashika kuri 15 yamara abanyagihugu batari bake bavuga ko banyurujwe barenga ico gitire abanyagihugu indwi hamwe n'umwe mu bantu bari banyurujwe agaca arikurwa bavuga ko abantu bashika 53 ari bo banyurujwe kandi ko muri bo harimo abagore bibumweze hamwe n'abana bamwe mu miryango y'abanyurujwe baramaze kuronka ubutumwa basaba gutanga amafaranga y'ingwati kugira ngo abo barikurwe itangazo ryasohowe n'igipolisi rivuga ko abakenyezi 15 banyurujwe ariko ko 10 muri bo barikuwe batarinze kwa kuba kugwa inyuma yaho abo bagizi ba nabi batariye mu mitwe n'igipolisi
Amakuru y'ijwi ry'Amerika tuyakomereze hinaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Perezida Donald Trump yavuze ko Amerika izagabanya umubare w'abasirikare bayo muri Afghanistan hagasigara 8,600 igihe amasezerano yabagezweho n'abataliban yavuze kandi ko abasirikare bazaguma ku butaka bw'icyo gihugu Hari mu kiganiro yagiranye na Radio Fox News yanavuze ko nihagira ikindi gitero kiba kuri Amerika giturutse muri Afghanistan dushobora kuzagisubizanya ingufu bitigeze bibaho ubu ni Perezida Trump abasirikare rero ba Amerika boherejwe bwa mbere muri Afghanistan nyuma y'ibitero by'iterabwoba byo ku itariki 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001 byagabwe na Al-Qaeda ku butaka bwa Amerika uwo mutwe wari ukingiwe ikibaba n'ingoma y'abatalibani yahoze ku buyobozi muri Afghanistan ubu Washington irashaka guhagarika uruhare rwayo rwa gisirikare ubuyobozi bumaze igihe buganira n'abatalibani guhera byibura mu 2018 Trump avuga ko icyo azakora ari ukugabanya umubare w'abasirikare igihe abatalibani bakwizeza ko ubutaka bwabo butazakoreshwa na Al-Qaeda cyangwa indi mitwe y'abarwanyi ku rwego mpuzamahanga Trump yashimangiye ko abasirikare bose batazava muri Afghanistan hazagumayo aho mu rwego rwo hejuru rw'ubutasi
Muri kamera bandanya kumiriza iradio ijwi rya Amerika abahinga muri Leta Zunze Amerika banonose ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe uyu munsi kwa kane batangaje ko igihuhusi ciswe Dorian kibandanya kugira ukomezi kandi ko gishobora gushika ku nkengera y'ibahari mu ntara ya Floride mu mpera zindwi gifise ubunyaruke bw'ibirometero 200 ku isaha igihuhusi si munsi bwa ciswe Dorian cavuye mu ntara ya Puerto Rico ya Leta Zunze Amerika atavyinshi cononye aho cari gifise se ubunyaruke bw'ibirometero 140 ku isaha muri iki gihe kiriko kigana mu buraruko bw'amazinga ya Bahamas hamwe no ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abahinga banonosoye ivyereke ibihe bavuga ko igihuhusi Dorian kizoba kimaze gushika mu mazinga ya Bahamas ku munsi wa gatandatu hanyuma kigashika mu ntara ya Floride ku munsi wa mungu canke ku munsi wa mbere buramatari w'intara ya Floride Ron DeSantis aramaze gutangaza ingingo zo mu bihe bigoye byihutirwa umugambi wo kwitegurira ibintu izokononwa n'icyo gihuhusi kirimo imvura isegenya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe nyine yahanuye abatuye intara ya Floride kwitegurira icyo kiza
Ubushinwa bwongeye kohereza abasirikare bashya ku kigo cyabwo kiri Hong Kong mu gihe ibibazo bya politiki muri icyo kirwa birushaho gukara kuva Hong Kong yongeye kuyoborwa n'Ubushinwa mu 1997 Ibiro ntaramakuru bya Leta y'Ubushinwa Xinhua byasobanuye ko kohereza abo basirikare ari bisanzwe bikorwa mu buryo bwo guhinduranya abakozi mu bya gisirikare hamwe n'ibikoresho mu mutwe w'ingabo z'umutwe People Liberation Army mu gice gihuriramo ibikorwa by'ubucuruzi. Hong Kong imaze amezi atatu mu mazi abira irimo imyigaragambyo irangwa mu rugomo. Yatangiye irwanya itegeko ricyura abantu ku ngufu ariko kuva icyo gihe yahinduye isura isaba kurushaho kugira demokarasi n'ishyirwaho ry'itsinda ryigenga ryo gukora amaperereza ku bikorwa by'urugomo bivugwa ku rwego rwa polisi kuri uyu wa kane polisi y'umujyi yanze guha uruhushya itsinda ry'impirimbanyi ry'abasivili baharanira uburenganzira bwa muntu ngo bazakora imyigaragambyo kuwa gatandatu mu mpamvu zatanzwe havuzwemo ubushyamirane hagati y'abapolisi n'abigaragambije mu mpera z'icyumweru gishize
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumbiriza iradio hijwe ya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 103.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 98.3. Makuru ya bunta cyatangwe ku Burundi aho abanywanyi batandatu umugambwe CNL ba gandaguwe mu ndwi zibiri ziheze mu ntara ya Kirundo nkuko byemezwa n'userukira uyu mugambwe muri yo ntara agasaba kwivyo kutihanganirana zibonekeza muri iyo ntara zihagarara mu ntumbero yo kwitegurira neza amatora mu 2022. Iyi nkuru ijwi ry'Amerika ironka ifatanijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi tugiye kwishikirizwa na Desire Hatunimana ari i Kigali mu Rwanda.
Mu burongozi bw'umugambwe CNL mu ntara ya Kirundo bemeza ko abanywanyi b'uwo mugambwe bagera miyo makomine atandukanye. Anatole Karorero ahagarariye uwo mugambwe muri iyo ntara y'uburaruko bw'u Burundi avuga ko ubwicanyi bukorwa na bamwe bo mu rwaruka rwegamiye umugambwe CNDD-FDD bwahitanye abarenga batandatu mu kiringo c'indwi zibiri.
Turaheruka kubura umuntu umwe ku Ntega muri komine Ntega, uwundi muri komine Bugabira, aho ni muri zindwi zibiri ziheje, uwundi muri komine Busoni ndetse no muri komine Bwambarangwe. Abo bose bapfa mu buryo tudashobora kumenya ko batogwa ibiziga. Mugabo hariho ka iheruka kuba ejo mu ijoro rya erikeye n'umwegigwa witwa Munezero yakubiswe n'imbonerakure gushikaho yitaba Imana, ariko abamugandaguye barapfunzwe mu gasho k'inyamiramabi ya Kirundo.
Warongoye CNL mu Kirundo avuga ko ubwo bwicanyi bubaye bamba bitiwe ubutungane iyo hari umunywanyi yatswe ubuzima. Karora Natora akavuga ko bababwira ko amatohoza yatanguye ariko batababwira icayavuyemwo. Ikibabaza inyankamugayo z'umugambwe CNL mu Kirundo ni nyishu bahabwa n'abajejwe intwaro iyo hari uwabagandaguwe.
Twebwe icyo dukora turashikiriza ayo makenga abajejwe intwaro, na cyane cyane aho biba vyabereye tukababwira amakenga. Gusa ingorane tuca tugira baca bavuga ngo umuntu apfuye ngo ntitwige kumwitirira, kandi tuba tuzi neza yuko aba ari umunywanyi w'iwacu, kuko umunywanyi w'iwacu nawe ntidushobora kumuyoberwa. Nico rero kitubabaza, kandi mu by'ukuri uyu muntu tuza tuzi yuko ari umunywanyi wacu. Uwo muntu aba yemanga politiki, ikindi kandi akicwa mu buryo butaba busobanutse, kuko nk'uyu aheruka gupfa mu ijoro rya erikeye yafashwe gutyo. Umva bameze nk'abashobana n'umugore, hanyuma uwo mugore yitura imbonerakure. Izo mbonerakure ziramukubita gushikaho yitaba Imana. Nitwumva rero ingene umuntu ashobora gukubitwa gushikaho yitaba Imana ata kintu azira, atwebesha tubiha imbuzo ya politiki.
Fabiano Bizumureni yarongoye umugambwe CNDD-FDD arahakana ibyagirizwa ba mu mugambwe arongoye. Yabwiye abamenyeshamakuru bimwe mu maradiyo akorera mu Burundi ko adahakana ko hari abishwe, ariko ko abo bakubuzima abandi mu buryo bwo aribwo bwose buhanwa ku gatwe kabo nk'inkozi z'ikibi. Umugambwe CNL mu Kinundo bafite icyo basaba abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane muri iyo ntara y'uburaruko bw'u Burundi.
Twebwe icyo dusaba cyokorwa ni uko ayo matohoza aba yabaye yoshika ku kintu kigaragara. Hanyuma ikindi kandi abo bantu baba bafashwe ku bintu bigaragara ko bote bacirwa mu rubanza kibiriraho nk'uko tuvyumva mu zindi manza ziba zivugwa. Hanyuma ikindi kandi tugasaba yuko hogwizwa amanama yo kugira ngo bahumurize abantu, na cyane cyane bahumurize inyangamugayo, kuko murumva yuko dusa n'abageramiwe.
Bumwe mu bwicanyi bubaka ubutaka bw'u Burundi biturutse ku kutihanganiranira bubandanya mu gihe icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yaheruka gukoresha inama abanyamigambwe n'abajejwe intwaro, aho Gaston Sindimwo yabasaba guhagarika icyo cyose coza conona imyiteguro y'amatora mwaka 2020. Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi mu kiganiro yahaye imwe mu maradiyo akorera mu Burundi avuga ko atangazwa n'ingene imvugo y'abanyapolitike itandukanye n'ibibera ku rubuga rwa politike. Nawe nyene afite icyo asaba abegwa n'icyo kibazo.
Kujya kwigenza kw'abantu bamwe bamwe ngaho ku mitumba, umurongozi yavuze mu majambo atomoye ari umuntu ari mu nzego z'igihugu, ari kuva ku mukuru w'igihugu, icegera cy'umukuru w'igihugu, abakuri n'amashinga amateka, nkenguza amateka, abakiranganji, bamustanteri, baburamatari, bandi bose bavuze bati nyawu na mwebwe mutora, bakavuga jambo atomoye mwebwe mutora kirazira kugenda mushamirana. Nico bitanda kubiye nti byose biva kugushaka, biva kuri ishaka, biva no kwitanga kw'abantu bari imbere mu barongoye abandi. Ibintu rezo ukabona yuko byatoye inyisho bijya rero bavuganye ejo bundi nila wigenda kuja na ziumvise siwa nari indi na ziumvise maradio mniko maidu shichirizo baka wigendera uzora yuko akwa kaguma kabija mkunda kuona kazo suri hili nikasuri hili kukategwa na warongo zivuri hili
ichuka chiri chiri wonekeza kandi mwuriko mine mwimbi inara ya Bujumbura mwenyua nyumwe umuga mgesende devide deita vijimana abanyua nyivane umuga mgesenele barako mereka ni mwumisha minona ya tangu ye kumusi imano heze hagati ya banywa nyibiyo migambwe kumutumba burenza ivyemezwa n'umuhanuzi wa mustaneri wa komine Mubimbi ajejejwe iterambere amenyesha ko kuri uno wa gatanu hategekanijwe inama yo kugarukana icizere hagati y'abadasangiye imigambwe muri iyo komine.
Desire Hatungimana, urakoze cyane kutugezaho iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo mu Burundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi Filippo Grandi bunguranye inama ku kibazo cy'impunzi zo mu karere k'ibiyaga bigari n'abimukira baheze muri Libya kubera intambara. Leta y'u Rwanda ikaba yifuza kwakira bamwe muri abo. Inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres.
Nkuko byemezwa n'umwe mu bavugizi b'umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, ikiganiro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiranye na Filippo Grandi kibanze ku buryo u Rwanda rwakoresha kugira ngo ruhe inzira itekanye impunzi zaheze muri Libya. Charlie Yaxley twavuganye ari Geneve mu Busuwisi yadutangarije ko HCR ikomeje kureba aho yajyana impunzi zaheze muri Libya kubera intambara.
Kuva mu kwezi kwa kane intambara yakajije umurego cyane cyane i Tripoli, aho impunzi zigera ku 200 ziri mu nkambi zifunze kandi zegereye ahabera imirwano. Abo rero bashobora kugwa mu mirwano. Dukomeje kugirana ibiganiro n'ibihugu bitandukanye tureba uko twabakurayo bakajya mu bindi bihugu cyangwa se tukababonera ahandi bakubuhungiro. Ibyo biganiro rero birakomeje, nibirangira turizera kuzababwira byinshi kurushaho.
Hashize imyaka isaga ibiri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yemeje ko igihugu cye cyakwakira zimwe muri zo mpunzi. Mu ntangiriro z'uku kwezi, umwe mu bayobozi bakuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yari yatangaje ko u Rwanda rwiteguye kwakira itsinda rya mbere ryagera ku bantu 500. Avugana n'ijwi rya Amerika, Charlie Yaxley umuvugizi wa HCR ntangengabihe yatanze igihe bazahagerera ariko yavuze ko byihutirwa.
Birihutirwa rwose ko impunzi ziri muri Libya zikurwayo vuba. Mu kwezi gushize zigera kuri 50 zari zifungiye ahitwa Tabiyura zarishwe kubera igisasu cyarashwe n'indege ku kigo barimo. Dufite ubwoba ko bishobora kongera kuba, ku buryo dukora ibishoboka byose kugira ngo abasigaye tubashyire ahantu hatekanye.
Umuryango w'abibumbye uvuga ko muri Libya hari abimukira bagera ku 500 bari mu nkambi bafungiyemo, abagera ku 3,500 bakaba ari impunzi. Abazoherezwa mu Rwanda rero bashobora kuzaba barimo impunzi nyirizina, abana bato badafite ababyeyi n'abadafite ibihugu bakuyitirira. Umuvugizi wa HCR Charlie Yaxley ati tuzakora ibishoboka byose tubabonere aho bajya.
Have to remember here that many of these people are people who
ni byiza kutibagirwa ko benshi muri bari abantu baba barahunze intambara n'indi midugararo. Benshi baba barahohotewe mu nzira banyuzemo, barakubiswe bagashyirwa ku ngoyi, bagafatwa ku ngufu rimwe na rimwe bakicwa. Twishimiye rwose ubufatanye bw'ibihugu kugira ngo bari abantu babone umutekano.
In helping us get those people to safety.
Amaze kubonana na Perezida Paul Kagame, umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi Filippo Grandi yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ko yagiranye ibiganiro byubaka na Perezida w'u Rwanda, ko bunguranye inama ku kibazo cy'impunzi n'abavanywe mu byabo mu karere k'ibiyaga bigari. Dore icyo umuvugizi we avuga ku kibazo cy'impunzi z'Abarundi zishishikarizwa gutaha n'ibihugu bimwe byo mu karere.
Well, we continue to work with governments across the region on the situation for
dukomeje gukorana na za leta zo mu karere ku kibazo cy'impunzi z'Abarundi. Ni ngombwa ko uwataha uwo ari we wese yabikora ku bwende bwe kandi akabikora yabisobanuriwe neza. Dukomeje rero gukorana n'ibyo bihugu kugira ngo tubigereho.
Nibutse ko leta ya Tanzania yatangaje ko yumvikanye na leta y'u Burundi ko impunzi zose zizatangira gusubizwa mu Burundi guhera mu kwezi kwa cumi. Impunzi ariko zikaba zigaragaza ko zitishimiye icyo cyemezo, ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rikaba rivuga ko ibyangombwa byose bidahari kugira ngo izo mpunzi zitahe. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Urakoze Venuste, tukivuga kandi ku kibazo cy'impunzi. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu ikampi ya Nduta zirateye umutima uhagaze n'amajambo yatangajwe na leta ya Tanzania avuga ko izo mpunzi ziterezwa gutahuka byanse bikunze. Muri iki gihe izo mpunzi ziriko ziyumvira kwirukira eka guhungira mu bindi bihugu. Mugenzi wacu James Jovine ari muri Tanzania yagendeye ikampi Induta araheza akaryo bamwe muri izo mpunzi zashikirije aho zihagaze kuri icyo kibazo.
Mbega kubera iki baza kujya kari ku mutima ngaha mu nkambi ngo ntisubire mu gihugu? Jewe ndiko ndaraba ku ruhande rw'iwanje, ndavuga neza, ndemeza neza ko icyo nahunze kitaragira ante, kitarava mu nzira. Icya mbere, nk'ubuje nahunze mvuye mu Tabira, maze kuva mu Tabira baduhungura ku nguvu baritwara mu gihugu cy'u Burundi ngo amahoro yabonetse. Nta n'imyaka ingahe yaheze ahonge baduha umuriro, twahunze turiko turi icyo turamererwa nabi rwose. Ariko nk'ubu ubunye nk'ubuje mushaka kumbwira yuko umuryango w'iwanje karukanda kwa kwa ishimize twahunze cyavuye mu nzira igihugu kirimo amahoro. Ubwa mbere ntibatubwira uko nyine. Jewe rero gusiba mu gihugu cy'u Burundi ni ikintu ntipfuza na gato ntashaka. Bagomba baze kumariza ko n'abari basigaye. Icya mbere, mbega nk'ubu unye ko rigize gatatu jewe mpunga, mushaka kumbwira ko nosubira mu gihugu cy'u Burundi? Namaze ko unye mushaka kumbwira ko hari andi mahoro yaje asumba ayo mwatubwira mbere. Ntikibaho rero,
nimba umuntu yarahunze arafise uburenganzira kandi arafise amategeko amukingira, rero kumva ngo bagomba baduhungure ku ngufu ntitubishyigikira na gato. Icyo tubona ni uko leta ya Tanzania, leta y'u Burundi, hari ukuntu bo bumvikanye nk'uko bavyivugiye ukamengo bagomba twige nk'uko tudandaza. Twibwishe twahunze ntikiravaho gushika ino saha. Mbega ko bavuga ngo barondera impunzi z'Abarundi, kuko ibi kubera iki barondera impunzi z'Abarundi bari muri Tanzania gusa? Si uko barondera impunzi z'Abarundi, ahubwo barondera impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania. Hari ibihugu byakiriye impunzi z'Abarundi, za Kenya, za Uganda, za Congo, mu Rwanda, ariko ntitwumva ariko barabarondera. Bisha bidutera amakenga rero twebwe mu gihe tubona umutekano wacu hagarara neza.
Kino ko numva umunsi ku munsi numva hari abapfuye, abanyanganijwe batazi bagiye, kandi mu bihe by'amatora hamari habi cyane rwose. Jewe narahunze umutekano muke no guhohoterwa k'umuryango, kuko baguma banyiruka kuko nanse kugenda mu migambwe yabo.
Ugusha Tanzania ugiye kubiraba kisa n'icyacotse impunzi, kuko cyakiye kuva mu 72 mpaka gushika muri 2015 bacyakiye. Bibonamo kandi neza uko bacuditse hamwe no Burundi ku mpunzi ziri muri ibi bihugu cyane ziri muri iki gihugu nyine cya Tanzania, kumva yuko zoshobora guhohoterwa zikaburaburizwa ubuzima bwabo, zikicigwa ibyabo, zikicigwa imiryango yazo, nk'uko byagenze 2023 habayeho nyabwoko ku bantu bamwe bamwe aribo benshi baguriye ngaha mu makambi.
Yego, no kuri mu majyambo makeya n'impunzi yo ngaha muri Nduta kuri turamerewe nabi cyane. Kubona icyo twahunze mu Burundi n'ubundi kikiriho, ugasiga abawe bose babagiriye nabi bose, ukava ngo urahungisha igitwe naho nyine n'umugenzi wawe mugahurira mu ntabwo ukazibona nk'ubu ariko baragirane, ariko baratubwira ngo nitugende ku nguvu kwa kweri ni kwa kundi ko guhera. Ahubwo nkayuwe niyo nyine umubyeyi nukuri nirabe n'igihugu cya Tanzania kweri barabe ngene vyogenda.
Politiki y'u Burundi turayizi, ntaho utayizije ku myaka amaze ndayizi bihagije. Aba bari kwadutwara badusuke kuri songoye umwanya n'umwanya amatora afagushije usanga abantu bongera kwiruka. Ahubwo leta y'u Burundi nibaze yicare itunganye vya politiki, itunganye vyose biriko birabera mu gihugu, ega turavyumva imigambo itavuga rumwe na leta, aho bafata bagatemagura batama n'abatamakazi aba imisore n'inkumi ku mugaragaro. Umuntu agize avuge ngo basoto w'icyo kintu icyo gihugu umva ari igihugu kimeze gute? Twebwe nibatureke nk'uko batwisaba turabana b'ibyangazi twibereye amahoro, kuko nabo dutwara ku nguvu twinshi tuzogumayo tuzoshika hanyuma cyo tudanaza ibyo dufise twigire mu bindi bihugu. Nubwo Tanzania tubona yuko yatugumira tuzosha n'ahandi, tuzosha no mu mazi, ariko ntiturota tushobora mu gihugu cy'u Burundi.
Jewe ndiko ndategekanya yuko bishitse bakatwirukana nzofata umwanzuro wo kudasubirayo ndondera ukuntu no nyika nkagenda mu kindi gihugu.
Aba rero ni zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania baganiraga na mugenzi wacu James Jovin ku cyemezo cyafashwe cyo kubacyura ku ngufu mu Burundi. Tuve muri Tanzania tujya mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali huratangaza ko bitarenze amezi abiri imiryango igera kuri 300 ituye mu mudugudu wa Kangondo ya mbere n'iya kabiri mu kagari ka Nyarutarama izaba yimuriwe mu Busanza mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage batuye mu manegeka. Abaturage bo baravuga ko nta kintu na kimwe cyabakura ku butaka bwabo ngo keretse bahawe ingurane ikwiye mu mafaranga. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi akomeza inkuru.
Mu kiganiro umuyobozi w'umujyi wa Kigali yaraha itangazamakuru yemeje ko imiryango ya mbere ituye mu midugudu ya Kangondo ya mbere n'iya kabiri, ariko bigaragara ko iyo miryango ituye mu manegeka ikwiye kwimurwa byihutirwa kugira ngo barinde ubuzima bw'abaturage. Meya w'umujyi wa Kigali Rubingisa Pidance:
Kangondo muzasanga ibice bitandukanye, hari abari mu gishanga, abo ngabo gahunda ya leta irahari y'ukuntu abantu bava mu bishanga bimurwa aho bazimurira. Ubusanza ubu turateganya ko ukwezi kwa 11 miryango ya mbere izaba yagezeyo. Hari abatuyemo mu manegeka ariko winjiyemo wibaza niba nk'igihugu tureberera abaturage aho nitwa abatwaratinze nkatwe n'umujyi wa Kigali tugomba kubafasha kwimuka kubikora. Batuye ahantu rwose hateye inkeke, tukaba twihutira kugira ngo iyo gahunda yo kubimura ishyirwe mu bikorwa. Nabivuze ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 imiryango igeze kuri 366 yagombye kuba yamaze kwimurwa.
Umuyobozi w'umujyi wa Kigali yavuze ko abaturage bagiye kwimurirwa mu mazu yubatse mu Busanza mu karere ka Kicukiro, nubwo abimurwa bo bakomeje kugaragaza ko nta bishanga batuyemo nk'uko umujyi wa Kigali ubivuga, ahubwo babitirira ibishanga ari abashaka kubatwarira ibyabo.
Hari bari kwita mu gishanga impande zaho hari kuzamuka amaparitoma ari kugamira 720. Siriba ku mutaka bwanje none aha ngaha bubaye yuko patimetri iruhande rwanjye. Ubwanjye buciriritse n'inzi ishiriritse ari bahise bagira mu gishanga. Ese gishanga niba gihari kitwa ngo iki? Mbo tuhatuma turi imyaka irenga 15. Nta muntu buri iratwara, nta muntu irasenyera. Ahubwo ni ubutaka bwacu buhenze. Bo bafite minyungu.
Mpamvu nta gishanga mbamo iyo nza kuba mu gishanga ntago baba barankoreye ijya n'agaciro ngo bampe amafaranga ajyanye n'umutungo mfitemo. Hasigaye hari abashoramari bashora imari mu gishanga baje guhinga inyanya se. Baje guhinga intoryi ni karoti. Uwo mushoramari ni umuhinzi. Turashaka kumenya uwo mushoramari niba ari umuhinzi. Niba dutuye mu gishanga, igishanga nicyo guhingamo. Ubwo rero iyo miturirwa ashaka kubakamo nibaduha amafaranga tubaho ubutaka bwacu kuko bwababanye bombo bwarabaryohanye.
Mu cyiciro cya mbere imiryango isaga 300 n'izimurwa bitarenze amezi abiri, ubuyobozi bukavuga ko biri mu rwego rwo gutabara ubuzima bw'abaturage bushobora kugenda bitewe n'uko abenshi batuye mu gishanga. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika baravuga ko biteguye kuba bakwimuka gusa bamaze guhabwa ingurane ikwiye kandi bazwe mu mafaranga atari uguhabwa inzu nk'uko umujyi wa Kigali ubyifuza.
Rwose ziriya nzu ntabwo twiteguye kuzijya, ntabwo tuzazijyamo. Impamvu ni uko binyuranyije n'itegeko. Turindiriye ko duhabwa amafaranga yacu, ntabwo twanga kwimuka ariko tukimuka duhaye ingurane mu mafaranga. Imitungo yacu ifite agaciro karenze ariya mazu yo mu Busanza.
Nje ntabwo niteguye kuhava, ahubwo ndatabaza Perezida wa Repubulika adutabare, amenye ibyo turi gukororerwa, amenye ubutaka bwacu Nyarutarama n'ubutaka buhenze mu Rwanda. Babigira agaciro byanjye ibiriho, iyo nzu yabo sinyikene bambariye miliyoni 15, barangije ba mashamburete, mfite abana 5 n'umukozi. Ese bazaba muri jamburete nge ntabo bizashoboka bitashaka amafaranga yanjye
kuko ntituzahava.
Bafashe hari ubutaka buri munsi ya Green Hills bari gucamo umuhanda w'umunsi ya Green. Ubwo butaka igiciro cy'ubutaka babahereye 135 n'ero ne bakarengana gakomeye karimo. Ubwacu babo bari 8,500 n'ero baragira ngo ubutaka bwacu babugurishe ku 10,000 bashaka byinshi. Nje babwiye ngo ni mu gishanga butwarira ubuntu, iriya nzu ntabwo nzayijyamo niyo bazura mama.
Ikibazo cy'abatuye imidugudu ya Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro kimaze igihe kivugwa ndetse bageze aho bitabaza inkiko basaba kurenganurwa, ariko ikibazo cyabo gisubizwa mu nzego z'ibanze. Imiryango isaga 1,600 niyo yari yabaruwe ko igomba kwimurwa, isaga 70 yonyine niyo yemera guhabwa ingurane z'amazu. Abandi basigaye bose bifuza guhabwa ingurane mu mafaranga bakajya gutura aho bashaka. Habarwaga miliyari zisaga 16 zizashorwa mu gikorwa cyo kwimura abo baturage, ariko aho ibintu bigeze ubu n'abashakaga amafaranga baravuga ko uwo mushinga batakiwemera kuko iminsi ishize ari myinshi, bakaba basanga abazashaka kubimura bibasaba kuzongera gusubira mu biganiro.
Kwara yemeraga ariko ubu ntitukiyemera kubera ko imyaka ibiri irashize, uru rubanza rugiye kuzaba gaterera nzamba. Ubu noneho no kwimuka ntitukibyemera. Twamaze kwandikira umujyi wa Kigali ubu ngubu turi muri procedure yo gutanga ikirego kitari mu nzitizi umujyi wa Kigali nutadusubiza turi kuwusaba 5% no gusubirana uburenganzira ku mitungo nibatabikora turandikira Minaroke tuyitakambira nitagikemura tujye mu rukiko ubu ngubu kugira ngo noneho twemere no kwimuka nuko bagomba kongera gukora irindi gena gaciro rishya ku biciro bishya
iki kibazo kimaze iminsi cyumvikana ariko abayobozi bagiye basimburana yababo mu mujyi wa Kigali ndetse nabo muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu bose kugeza ubu nta murabasha kurangiza iki kibazo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta Kaboyi harakoze kuri iyi nkuru hari nayo itugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu mwakoze ro mwese nshuti kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma ya Peter Handry yafatanyije na Fatuma Alimasi Karara mikro yariri ko Frederic Nkundikije na Eugenia Mukankusi byari bihagarariwe na Edirwema mugira ibihe byiza